the good experience, stress killer, oh movie, yeah. Ebi mbikora kubandu nomo, nomo, but not abunomo, she. Abarukunga ya tumuleta no sense, no sense. For me I'm present, present, but not absent, sha. Kola byanje, tumpabura, tumpabura. Kubabyo nambikora kushemeza ba fans. Aba kumpa jira mwena muri fine, nanye kenyini. In the fine, because if you love me, I love you. If you miss me, I miss you. If you hate me, I hate you. In fact, when I tujenda kufa. Zina byanje, zina byanje. Kora byanje, kora byanje. Toba byanje, toba byanje. In fact, budo makolege. What? Zina byanje, zina byanje. Kora byanje, kora byanje. Toba byanje, toba byanje. Fact budyo makolebye, yeah. Oine kumaruka chakaramu, oine kumaruka digidamu, oine kumaruka sala stress. In fact bizibu tibika hwayo, yes. Kora day night ntere chidongo to solve problems. Omanye bizibu tibihwa mpaka rovu demunsi. Endongo tisosoro muto womukuru, she. Tere ndongo nzini sano murokore. Fire ban, bahita tuba babure. Abo bareke mitwe njenda jikanika. Mteko bongo mpika magezi, sha. Mkwara mane for future life. Naba ninde zanjo, tantaburo, tampabura. Because, obo zidia, obato zidia. In fact, kwena tujenda kufa, yeah. Bola mubunyuma oine zawe, what? Oruko digezawe, no stress, no fear. Oine money, no work done. Otine money, any work done. Oine money, that's why I sweat for money. Zina byanje, zina byanje. Kora byanje, kora byanje. Toba byanje, toba byanje. In fact, budo makolege, what? Zina byanje, zina byanje. Kora byanje, kora byanje. Toba byanje, toba byanje. In fact, budyo makolebye, yeah. Shaka mantonye bembire game. Abana bazina barimu game. Ebitu bikora kufuna name. Abana bachakara no shame. Kuba stress kira arimu deal. Sharp, stubborn, ali physically fit. What? Physically fit. We vibe ya, ndimu mudu. What? Ndimu mudu. Yeah, abo stress, batere hit budyo masi mama tuchega urira. Ata kumanya kuzina musomesa yige. Mutwaro mchivuga wa mumare mwecharo. Kubabu lichimu umani. Kiraba kuro uzo lifara. Abo bere kekara, otabiyo mujia. Obatwari mujia, tubaru kumanya fire. Kubobo ramu tukuza na mana. Zina byanje, zina byanje. Kora byanje, kora byanje. Toba byanje, toba byanje. In fact, budyo makolege. What? Zina byanje, zina byanje. Kola byanje, kola byanje. Toba byanje, toba byanje. In fact, budyo makolege. Yeah. A stress killer. Bad money killer. Oh, movie. Zina byanje. Kola byanje. Toba byanje. In fact, budyo makolege.